mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Tabaramu kijenchuti wa kunzi, muteza matukigani uvira dijuri ya Amerika, risamira na Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda, nongiranda wa ikaze mukigani iwanyu munhara. Ikigani iwanyu munhara muko vya ama kilemesele juu na Joe Diani na Hazumi studia chuminu munani, zime mungingo, hivyo na bateguri.
Umumizo harigi igende la mireviri yu, ronde no uvirigi, hariko kandi, igende la mireviri wa zapizo tindi kawabi uiza. Kugira ngo onimi uri uri uvirigi, gugemeze, huko gabze na ikongo, kujanye na Patrice Lumumba, uereka nuruhara, wata wagize, murugo, rufuga, waga sore.
Uyu ni umukuru w'umugambwe Uprona Abel Gashatsi usaba leta y'u Burundi kwicarana n'ububirigi kugira ngo ukuri ku rupfu rw'umuganwa Louis Rwagasore rumenyekane imyaka 50 irumanyo no munsi umuganwa Ludovico Rwagasore yarondeye intayo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi agandaguwe turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa kane bagirije Perezida Joseph Kabila ko yakoze icaha gikomeye nk'umukozi nk'umukuru w'igihugu waho n'inyuma yaho mu rwibujeje gutunganya amatora utangarije ko ata amatora ashobora kuba imbere y'umwaka w'2019 n'aya makungu wabandanya asaba ko ikirangamisi c'amatora gitangazwa iryo tangazo ry'umurwi w'amatora rihanaguye burundu amasezerano yabaye hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe na go yo kwa 31 Kigarama umwaka wa 2016 yarahagarikwe na Ekleziya Katolika yari yashinze ko amatora yabwirizwa kuba mu mpera z'umwaka wa 2017 Felix Tshisekedi harongoye urunani rassemblement rurikiyemo abatavuganwe n'ubutegetsi bwa Congo havuga ko Joseph Kabila na Corneille Nanga umukuru w'umurwi w'amatora batangaje intambara ku banyakongo yabitangaje mu nama y'abategetsi b'urwo runani Kinshasa ejo ku munsi wa kane. Nyobozi mukuru gisata cha Onicitaho Kundero n'imico kama UNESCO avuga ko yababajwe n'ingingo yafashwe kuri wa kane na leta z'umwe za Amerika yo kuva Burundi muri iryo shahamwe rya ONU kugira ngo ingendo yo kwa iriyagiriza kwa nka Israeli mu itangazo yashikije kuri wa kane Irina Bokava harongoye UNESCO avuga ko ari agahombo gakomeye mu muryango wa ONU no kumikorere hagati y'ibihugu kuva mu kwezi kw'indwi leta z'umwe za Amerika yari yagabishije ko iri iriga iby'imigenderanire na UNESCO hagati ya Israel na UNESCO ikavuga ko kubona ico gisata kivuga ko igisagara ca Hebron mu ntara ya Cisjordania aragace kisi gakingiwe bibabaje ico gihe umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko iyo ngingo ya UNESCO ari ugutumutwe amezi make inyuma yaho UNESCO yaciye ivuga ko Israel ico gihugu cacize Yerusalemu mu bukoloni nayo mu mwaka wa 2011 yacihagarika intererano y'amafaranga iha UNESCO inyuma yaho Palestina cemerewe kwinjira mu bihugu bigize UNESCO. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda muratwumva tankumanzi kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rwa internet ari wewe bizitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com nayo ku rwa rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Nicanyu.
Nongere ndabahe ikaze umucamanza muri sentare yisumbuye ya Nyarugenge iri Kigali mu Rwanda yongeye gusubiza inyuma ku nshuro ya kane urubanza rw'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi umwari Diane Shima Rwigara ari kumwe na bamwe mu muryango wiwe. Impamvu n'ubu ziracari inzitizi zivugwa muri urwo rubanza. Ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eroje uri murantonga. Ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa akurikiranira hagufi urwo rubanza. Eric mwiriwe.
Uriwe neza Diane.
Impamvu ngo rubanza gonge gusubizwa inyuma ni kubera iki?
Impamvu rubanza rwongeye gusubizwa inyuma nkuko umaze kwibwira kuri radio izi bya America zishingiye kugungana izintu kuvuga ngo Adeline Rwigara umubyeyi wa Diane Shima Rwigara ndetse na Anne Rwigara agomba kuba yunganiwe na Maître Gatera Gashabana mu mategeko. No kuvuga ngo rero Maître Gatera Gashabana yavuze ko babonanye saa kumi zo kuri uyu wa kane, saa kumi zo kuri uyu wa kane ariko banabonanye nta dosiye yari afite, uregwa nta dosiye yari afite kugira ngo abashe kuba yamenya ngo azamwunganira ku biki arerega iki. Ni ukuvuga ngo rero yaje mu rukiko uretse kuba ngo yari afite igipapuro cyamufashe bamutaye muri yombi n'icyo ngicyo ngo baganiriyeho nta bindi. Maître Gatera Gashabana rero agasaba ko urubanza rwakwimurwa kandi akagaragaza ubushake bwo kudatsinza urubanza, akavuga ko azamwunganira mu mucyo.
Umushikirizamanza ibyo byose akabivuga ku ikigayirike.
Ubushinjacyaha ni ingingo butakiriye neza kubera ko nk'uko twatangiye tubivuga ni ku nshuro ya kane rusubitswe, aravuga ko ni urubanza rwagombye kuba ruburanishwa mu masaha 72, akavuga ngo abaregwa bamaze iminsi 10 bataburana. Ibi rero ngo ubwabyo bigambiriye gutinza urubanza, akavuga ngo mu cyongereza a delayed justice is a denied justice, ni ukuvuga ngo ubutabera butinze cyangwa bukererewe buba butakiribwa. Ukabona ko we yashakaga wenda tunyarukiye ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha, akavuga ati yatanze ibyifuzo bibiri, aravuga ati bibe ngombwa urubanza uburanishwe cyangwa se mu bushishozi bw'urukiko rutandukanye izi manza ufate Diane Shima Rwigara na Anne Rwigara baburane kubera ko Maître Buhuru Pierre Celestin we agaragaza ko abunganiye, noneho Maître Gatera Gashabana nawe azunganira uyu mubabyara Adeline Rwigara. Gusa abanyamategeko bakavuga bati mu byaha baregwa harimo icyaha cyo guteza imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda. Uko ari batatu baragihuriraho, bakavuga bati byanze bikunze birumvikana ko ari ukwivuguruza gukomeye k'ubushinjacyaha. Bakavuga bati urukiko nirubitandukanya rero nibitandukanya rukavanamo imanza ebyiri, byumvikane ko n'ubushinjacyaha buzakora indi dosiye bunashake ibindi bimenyetso kuri Adeline Rwigara.
Eric, mbere ko ca tukurekuruka ja gusuganya iyo nkuru tugaba tumva amakuru yo hanyuma, umwuka wari wifashe gute?
Umwuka noneho nk'uko twabivuze mu iburanisha riheruka, buri munsi w'urubanza ugenda ugira icyo nakwita udushya twarwo. Ni ukuvuga ngo ukigera mu marembo ya amarembo uko arabiri yinjira mu rukiko, igipolisi cyari cyashyize ibirindiro kikagenda cyandika buri muntu winjiyemo kimusaba ibyangombwa. Urumva n'umubare w'abapolisi wiyongereye ku buryo muri uko kwiyandikisha ufite indangamuntu cyangwa se ikindi kikuranga hagiye haboneka abantu bagiye batinya kwiyandikisha, ubundi bamwe babibura bikaba ngombwa ko basubirayo. Ni ukuvuga ngo rero urubanza nanone rurangira, iyo urebye ujya kubona kubera ko ni urubanza rubera ku muhanda Nyamirambo, urujya n'uruza rw'abantu barwaje, ubona wagira ngo mu minota runaka bagitegereje ko babareba babinjiza mu modoka imirimo irisa n'iyahagaze. Abari mu rukiko bakora imirimo y'urukiko ubona barebera mu birahure. Nuko rero bajya kwinjira, hari umwe mu bagize umuryango wa Adeline Rwigara yahise atera hejuru ngo Adeline ngo mama Diane ngo Yesu aracyari muzima, ahita aturika ararira, akajya kumva abantu mu majwi yo hasi nabo bavuga bati aha, biragaragara ko abantu batangiye gutinyuka. Ni ukuvuga ngo rero nicyo ngicyo nakubwira munsi muri rusange mu magambo make.
Urakoze Eric, kandi tunagushimire no kutu video ndetse n'udufoto tumaze kuturonsa. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu kanya turaza kutubashira kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu, gutyo babone ingene byagenze.
Yego, nanjye ndagushimiye cyane.
Imyaka 56 irarumanya umunsi ku yundi, umugani wa Rudoviko Rwagasore yarondeye ntayo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi agandaguwe. Umugambwe w'abadasigana Uprona Rwagasore yakomokamo usaba Leta y'u Burundi kwicarana n'Ububirigi kugira ngo ukuri ku rupfu rwiwe rumenyekane, nk'uko vyabaye kuri Patrice Lumumba wo muri Congo. Ivyinshi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Roje Wirikaneza i Bujumbura.
Mwitangaza umugambwe y'iprona basohoye wemeza kuzobandanya ugendera igiye umuganwa Louis Rwagasore umukuru wa mugambwe ya Belgashatsi yibukije ko imwe mu bigize iryo ragi ari ukwihanganiranira mu budasabwa abantu no kubabariranira mu bigoye ubuzima bw'igihugu Gashatsi yanahamagariye leta y'u Burundi gusaba ubirigi kwerekana uruhara bwagize mwicwa rya Rwagasore kugira haboneke n'indishi y'akababaro
umugambwe adashigana iprona kuva kera na rindi wamye usaba ko umuco uboneka kubijanye n'urupfu Rwagasore ndetse n'umuryango wiwe n'ubu rero Rwagasore yari umunyagihugu mugaba adasanzwe unukuvuga ko umuco utegereza gutangwa gukurikiranwa na leta y'u Burundi turasabye leta y'u Burundi ikora ibishoboka byose kugira ngo umuntu n'ibyo hari ibigenderanire bibi y'u Burundi n'ububirigi ariko kandi ibigenderanire nibaza ko izo kindi kaba biza kugira ngo n'imihuri y'ububirigi bwubwemeze nkuko bwabyemeye Kongo kujanye na Patrice Lumumba ko Rwagasore werekana uruhara rwatagwagize muri urwo rupfu rwa Rwagasore u Burundi abarundi umuryango wa Rwagasore ndetse n'umugambo w'adasigana itona duheze duhozwe turonswe indishi y'akababaro kubijanye n'iryo gandagurwa ry'uwo yiguze intahe yo kwivukira
Mukurindira iyo ndishi ubumugambwe wa Rwagasore nyuma y'imyaka 56 yishwe wiciyemo ibice nabajije Gashatsi icyari karakora kugira ngo haboneke ubwiyunge
Jewe ndemeza uno munsi ko muri itona kamashami ariyo umugambwe w'adasigana itona ni umugambwe uri ngaha aha turiko turagirira inama ni ku cicaro gikuru cy'umugambwe gusa harabonetse abadasigana barongoye itona mugabe batigeze batahura yuko urongora itona ugaheza ikiringo cawe hama ugasubirirwa n'abandi ica kabiri harabonetse abahoza abadasigana mu matora y'2015 bataye umugambwe baje kurondera inyungu mu kwifatanya n'abandi banyamugambwe cyangwa abahanzi mu matora ya 2025 baratowe ndetse muri bo harimo abashinga amateka ndetse muri bo harimo abari muri leta uko no vuga aho ndiko mvuga urunani amizero y'abarundi mugabo biratangaje ingene abo bantu bagiye gutora amizero inyuma y'amatora baca bagaruka bagaca bigita ngo ni baporona b'imbere aha rero nuvuga ko atamasha mariyo gusa harimo abantu baheze umugambwe canke bahenze abandi mu makomine abo nabo nizo turiko turagarukana muri wa mugambi twita gusubiza hamwe badasigana
uko gusubiza hamwe ni nako umugambwe w'abadasigana y'iprona usaba leta n'abayifasha bahagaritse imigenderanire
twebwe twarasabye leta ko yogerageza ikanagura imigenderanire myiza n'ibi bihugu cyane cyane ibihugu bya Buraya Ububirigi n'ibindi ni nkuko natwe dusaba ibyo bihugu ko nabyo byokumva ko u Burundi ari igihugu cyikukiye ndetse ntaho yo kwikukira yaciye mu mugambi w'abadasigana leta ntabwo iboneke ibyitunganywa z'igihugu ibyo bihugu byo kwirinda kubyinjiramo nkuko n'u Burundi butinjira mu itunganywa ry'ubuzima bw'ibyo bihugu ariko kwimigenderanire myiza mu by'ubutunzi mu byo gufashanya yamyeho kutanya kera iho nagugwa byoza bifasha cyane cyane abarundi n'abanyagihugu bato bato dutakamo leta rero ko yokora ibishoboka byose kugira ngo barabe bakoresha ubwenge bafise barabe ingene imigenderanire myiza y'u Burundi n'ibyo bihugu tiyotera ije imbere
Gashatsi yanagize icyo avuga ku biganiro bihuza abarundi bihagarariwe na Mukapa
dutakamo umuhuzi dutakamo leta y'u Burundi tugatakamo abanyapolitike cyane cyane harimo abanyapolitike bari hanze y'igihugu ko twese twoshira umutima hamwe tukumva ko iki gihugu tugisangiye tukumva kandi ko inzira yamye ikiza u Burundi ari inzira y'ibiganiro amasezerano ya Arusha ari yadushikanye ngaha yavuye mu biganiro igihe hose mu Burundi hari injyane haba ibiganiro ndetse n'umuco w'abarundi no mu muryango iyo habaye ikibazo muricarana mukaganira Inzira y'ibiganiro dutegeka kwishyigikira kuyikomeza ndetse tukanasaba ko uyu mwaka worangira ibi biganiro biriko biraba byamaze gutumbera intumbero inzira y'ingene twobandanya cyane cyane twitegurira amatora y'2020
Umuganwa wa Louis Rwagasore yishwe ku itariki ya 13 ukwezi kw'icumi mu 1961 u Burundi bucaburonka intahe yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 Rwagasore yari umuhungu w'umwami mwambutsa Abangiricenge wa kane naho bamwe mu bo mu nda y'ingoma bagirijwe urupfu rwa Rwagasore n'umugiriki Jean Kajorjis yamurasha akaziyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuramenyekana ku bijanye narwo Eloge Wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Wirika neza mwaka nk'uyu rero mu mwaka uheze navuganye n'umwamikazi Estera Kamatari akaba ari mushikabo wa Louis Rwagasore ambwira tumwe mutwo yibuka kuri Rwagasore reka musubire mutega amatwi ikiyago twari twagiranye
Ndibuka yuko mu gitondo uwo munsi abantu batamvugisha ababikira ntibamvugisha bose balansha kure bakandaba nkumva yuko ari ikintu kiriho muganda ashobora kumva maze kubimenye yuko gwa gasore ba muganda guye ngo nagiye kwambara impuzu zirabura hanyuma umanura idarapo y'u Burundi gushika kamwe mu gifaransa bavuga yuko idarapo riri en berne
ritaduga ngo rishike hejuru nkuko vyahora
abanyagihugu abantu bose bari bababaye barira bo nari umwana ibintu vya politiki ntavyo narinzi mugabo yari umwana w'umwami abantu bose barashobora kugira ibyo yifuza byose mugara n'umuntu yubaha cyane hanyuma ndibuka mu gitondo avyutse yava muri chambre yashashe igitanda ciwe
ngo yaranavoma n'amazi
neza cyane erega nta kintu ushobora kwigisha abantu utabigize nawe n'umuntu yicisha bugufi cyane n'umuntu yakundana hamwe bamubajije bamuramukije agahagarara agatera inkuru bagatwenga abantu yarabumvira cyane cyane abantu bakuze murazi yuko ruguru batama iyo habaye umunsi mukuru canke haza umuntu akomeye baca baza n'amacumu yabo n'inkofero bakaza bakamuganiriza akabumvira akabahanuza navyiboneye
twobigarukiriza gato mu buzima bwa politike igihugu kirimwo muri uno mwanya
yogaruka inkuru munsi yogaruka n'ukuri hariho abantu bogira ingorane kuko yaranka akarenganyo yaranka abantu badakunda abandi yaranka abicanyi yaranka ibisumara n'abivuga muri diskuri yiwe iyo independance yapfiriye umenga uwo munsi ntaco kimaze raba na parti yiwe iprona yagiyemwo zibiri since usomye neza diskuri ya Gwagasore kuri independance yavuga yuko dukwiye kwigisha n'abantu bato bato bakaronka ikibanza mu gihugu yagira umuntu yikwegera ko ngo yatsinze kandi twatsinze twese yarafise ibintu avuga n'ukuri iteze imbere igihugu yaraduhaye inzira iyo nzira rero umenga ntituyikurikiza neza
Ese Kamatari n'umwamikazi aho twavugana hari mwakwezi tariki nk'iyi aho yari mu gihugu c'Ubuswise mwumva ko ariko avuga ico yibuka kuri muvyara wiwe Ludoviko Gwagasore yarondeye intahe yo kwikukira mu gihugu c'u Burundi ijwi rya Amerika muyumvira imirongo itandukanye mu Rwanda no mu Burundi dusamirana Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya tubandaniriza muri Tanzania Mutekano ntifashe neza mikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania igipolisi cha Tanzania kimaze indwi yose kigira isaka ry'ibigwanisho ibirenga 40 birimo n'inkoho biramaze kuhafatirwa abantu batatu nabo bakaba baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza ubwoba ni bwinshi mu mpunzi ko hashobora kuba ibitero ariko igipolisi cababwiye ngo humura ntaco muzoba Pierre Claver Niyonkuru akoreje ujya Amerika muri Tanzania aratubwira byinshi kuri ino nkuru
Isakwa ry'ibigwanisho hamwe n'ibindi bintu biteye amakenga byatanguye kunduheze mu mpisho n'iryo ryerekanye ko umutekano utifasha neza mu kambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania urongo yo kambi yirinze kugira byinshi abivuga ko ariko yemeje ayo makuru avuga ko hari n'ibigwanisho bitari bike bimaze kwafatirwa umwe mu barongo yabandi mu mazone ari mbere muberetswe ivyo bigwanisho kugira ngo ababifatanywe ntibazo bihakane yabwije ujya Amerika ko mu byafashwe harimo inkoho
bakiraja mu zone ya 20 bafata inkoho 11 cyo bwaho abantu bakaza kugira inama mu zone ya 11 bagiye bakiratanga bari mu nama bamba bafite n'inkoho 6 nabo barabafata ama guca kwa gatandatu nizo byo kubaregera aregera abapolisi bakiraja mu zone ya 13 bakirafatira inkoho 17 ama rero nibyo baraye bafashe izindi 9 hari abantu n'ubwoba 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 ko bahava bategwa umwanya wari wose kuko inkoho zishika 42 ngari mu kiringo sirwo imwe n'ikintu giteye ubwoba yateye ubwoba ndabutwari mu nama bemeye kuzana abandi bapolisi 50 biyongera ku bandi 60 bari bahari kugira barabe
none izo nkoho zifatanwa abandi ni bande bikekwa ko bazifise
hari abafashwe bashika 3 ubu rero barafunze nta byinshi tubizi ko urumva twaretse amatohoza y'igipolisi azoheza akadomo cy'akavuga ati abazifatanye n'aba cyangwa abazifatanye saba
kuri wa gatatu mu gatondo naho harumvikanye amasase menshi iruhande iyo kambi ya Nduta hagati y'abantu bataramenyekana hamwe n'igipolisi cha Tanzania. Impunzi ziba mu mazone ya 221 nizo zavyumvise cyane kuko igipolisi arico cabahumurije ko botekana. Iyi ni impunzi iba muri ico gice
bako harabaye kurasana abapolisi barasanye n'abantu ngo bataramenyekana amasase yavuze atari make kabisa iraterwa abantu batari hasi bana bari ku muntu bibigwe nkambi bazuma mu mazone ya 221 niho basana bari hanze mu kijiji kiraba ikijiji bita ku buhasha hari mu bishamba rero basare bahanahana rero abantu bari ku byarabaye kabisa barasana
barabatwara ntiwamenya rero icyakurikiye bagumye babatwara mu gasho kibondo.
Byumvikana ko mu ikambi y'impunzi ya Nduta umutekano atari wose.
Nta bagabo 50 baryama mu kigizi nk'eka cy'impunzi cyane, nta 50 baryama usanga bose barabahagaze yinjira turaterwa tugira iki. Abandi ugasanga nyine baramutugigira amarondo hagati yabo kuko bavuga bati igipolisi cyashobora no kurengerwa.
Hari n'amakuru avuga ko hari abamaze kuva muri iyo kambi bakaja gusaba ubuhungiro mu zindi kambi bibaza ko hoba hatekanye. Abandi nabo basaba ko bokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi bahunze bavamwo.
Twahunze nkoho kwirishwa kandi twongere abarizo tubona twebwe icyo tusaba yuko bodukura anya ku rubibi bagatuma batunguruza bakaraba handi bodushira. Bamwe ntibakirara mu nzu utimbishije agatima araryama mugabo ararahumiye gute aca yibaza ati kumbure baraza kuntererera mu nzu.
Igipolisi abarongo yo kambi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yita impunzi arabahumuriza ko botekana, ndetse amakuru twaronse ni uko igipolisi cyongereje ingufu indani hamwe no hanze iyo kambi ya Nduta. Ibyo bibaye mu gihe intambwe ya mbere yo gutahukana impunzi zibyishakiye yarigeze hagati. Iyo kambi ya Nduta irimo abarundi barenga 125,000. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Akaririmbo ni zahabu umva aho twadukubitse gato mu Rwanda. Urundi mu Burundi ni zahabu ariko ijwi rya Amerika ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Naje igikuru nuko dutahura ibyo babashatse kuvuga. Charlene Nina rero n'abageme babiri b'abanyarwanda kazi bari hamwe baririmbira hamwe uturimbo twabo twinshi twarakunzwe. Harimo na kandi kitwa Indoro koko karumvikanamo nk'umuririmbyi w'umurundi Big Fizz of Farias. Kumusi wa muhungu ijwi rya Amerika ryari ryabatumiye murashobora gusura kuja gukurikirana ikiganiro cyabo bakoranye na mugenzi wacu Eddie Gwema kikaba kiri ku rubuga rwacu rwa internet kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa.com ni hari mu kiganiro muri isanga. Akanika kanya rero duca tubaha umwanya wo kuramutsa abanyu batandukanye aho bari haba mu makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi n'abari mu gihugu cy'u Rwanda. Namwebwe murashobora kuza muraturungikira utunimero twa telefone twanyu tukabatahiriza abanyu. Uwa mbere twakiriye ni James karibu ku jugu ya Amerika. James
yes.
Amahoro neza.
Amahoro
murakomeye.
Yakomeye cyane.
Muherere ya Majahe.
Entebbe Uganda.
Entebbe Uganda havugwa Maki James.
Amen.
Havugwa Maki ngaho Entebbe Uganda. James muratwumva? Mgenzi wacu James yari Uganda ntidushobora kubandanya tumwakira umukunzi w'ijwi rya Amerika James yari mu gihugu cy'u Rwanda ariko turabandanya tubatahiriza abanyunshuti bakunzi aho muri aho hatandukanye ni ku ijwi rya Amerika Tukadusi na Desire kumurongo Desire mwiriwe
Mwiriwe neza
Murakomeye
Amahoro
Muherere ya majahe namwe
Jemi mikambi ndika
Mikambi ya ndutangaho Tanzania mgenzo wa Pierre Claver niyo nkurahejeje kutubwira ko hari ubwoba bwinshi bw'abarundi bahahungiye kumva z'umutekano vyifashe gute
Nagomba gutasha mufi wanje
ari mu kibuga. Muce muduza kadri canke megeraga telefone kuko turumva biguma bicikagurika.
Eh nagomba gutasha mufi wanje ari mu kibuga cy'u Burundi. Namushikanje ari mu nkambi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda itwa Familia Elisa. Imodi z'abarundi aho ziri hose.
Bose ukabifuriza iki Desire?
Ndabifurije amahoro y'Imana ntibagiye n'umugenzi cyane twaba turi kumwita ni kuri Pascali
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Nduta Tanzania
yego namwe murakoze
Hussein nawe nyine ari ku murongo Hussein amahoro
amahoro
mwerereye namwe
mwerereye mu nkambi y'Nduta muri Tanzania
mu ikambi ya Nduta muri Tanzania uri kumwe na Desire uri kumwe n'uyu twagiye kwa Kate kwa Desire ukaba ushaka ko tugutahiriza ndega Hussein no Mose
ndabumva neza
mushaka ko tubatahiriza inde uno Mose ndiko ndumva tudashobora kumvikana na Hussein mikambi ya Nduta twariko turabaza ngo mushaka ko tubatahiriza nde
ishaka ko umuntu ahiriza bandi asoze igishya kuri igishya kominale y'umuyinga arasomesha hamwe na Masao David yasanzwe akora mu ishyirahamwe kenshi security umwene wacu Daniel asanzwe ari umwami wa Afurikambe y'umutumba w'inkoriyo
bose ugacubifuriza iki
ndabifuriza umunsi mwiza
urakoze cyane rwose Hussein ngaho onye mikambi ya Nduta Tanzania ugira umunsi mwiza
murakoze
Reka twakire Christophe ari unawe wa nyuma twakiriye masogonda makenya Christophe amahoro muherereye Christophe
Mahoro na mahoro mwatadwerereye muri Congo mu mujyi wa Goma
Batatu bihuta ushaka gutasha Christophe
Ndasuta mushiki wanjye twavumiria ubu ngubu nago ngaherereye yarari Kondo Asuka na mugabo we kabi ni mu yagiye mu ngabo mu butumwa muri Sudani
Gatui Puriziki. Urakoze cyane gose Christophe ugira umusimiza kabino kure duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunzi makoze kutwumviriza Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi tuti weekend nziza. We celebrate. I want to dance.